Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese nchuti bakunze.
Turi amafaranga 600,000. Kesi leo turimo tubareya mu kazi kacu turimo turakora abakiriya twababwira ati gituro cyaraduze bakomeza bibaza ngo nibyo ndivyo bwa mbere twahora tukinwa ku ipomo tubabwira igihumbi ntibakizana.
Uyu ni umwe mu bagendesha amapikipiki mu gisagara cha Kirundo turi mu gihugu cy'u Burundi asigura itro ikena y'igitoro riri kurira bunonera mu kazi kabo ka misi yose. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato murabihagufi ya maradio yanyu. Ariko imbere hiyo nkuru nciye ku masonga mbanze ndabwire muri make ku mushikiranganje w'Uburusiya Jeje Migenderani n'ayandi makungu Serge Lavrov yatangaje ko igihugu ciwe kizokwirukana abadiplomate 60 ba Leta Zunze za Amerika. Ni nyuma yaho Amerika ifatikanije n'ibindi bihugu bigera kuri 18 birukaniye muri rusange abadiplomate bagera ku 100 muri abo 100 Leta Zunze za Amerika ubwayo yonyene yirukanye 60 bose babirukanye nyuma y'igitero c'intwaro z'uburozi kuwitwa Serge Sprihal n'umukobwa wiwe Yulia baba mu Bwongereza. Ico gitero cakozwe ku itariki ya 4 y'uku kwezi. Ubwongereza bukaba burega Uburusiya ko biri nyuma y'ico gitero gifatwa nk'uburozi. Lavrov yatangaje ko ku munsi wa 4 Uburusiya nabwo nyene bushobora kuzokugara ibiro vya konsula vya Leta Zunze za Amerika biri mu gisagara ca St. Petersburg. Abantu bashika kuri babiri biravugwa ko bishwe mu gitero cege kwa kubarwanya baba mayimayi cakozwe ku iyororero rya Perezida Joseph Kabila riri Ikabacha ni mu ntara ya Beni mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ivyo bikaba bivugwa nka na Julbert Kambale umukuru w'amashiramwe adaharanira inyungu za politike muri iyo ntara. Umuvugizi wa gisirikare muri ako karere Capitaine Mark Kazuka nawe nyene yemeje ico gitero ariko yirinda kuvuga ivyo bavyarahononekariye. Ubutunzi bwa Perezida Kabila mumaze igihe buterwa ahandi bugasamburwa. Inyubako ya Kabila iri mu gisagara cha Muzinene ni kilometero nka 60 uva Beni yaraturiwe ku munsi mukuru wa Noweli kandi ivyo vyagirijwe abamayimayi. Hanyuma Amerika bagiye kuva muri Siria mu bihe vya vuba kuko muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiislamu usa n'uwaneshejwe. Ivyo bivugwa na Perezida Donald Trump aho yabivuze kuno wa 4 mu ijambo yariko arashikiriza muri leta ya Ohio. Trump yagize majambo y'ati nduguriye twa mugina tuzova muri Siria vuba tuzotaha mu gihugu wacu aho twifuza kuba ndugaye twa mugina. Trump yongeye avuga ko vuba bagiye kwigarurira 100% uduce twose twari mu minwe y'abakora iterabwoba. Ayo majambo ya Perezida Donald Trump naye avuguruza ayigeze kuvugwa n'uwahoze ari sekretere wiwe Rex Tillerson hagati mu kwezi kwa mbere. Tillerson yari yavuze ko Amerika yarungitse abasirikare bashika 2,000 muri ako karere kandi ko bazoguma yo gushika umuhari wa leta ya Islam uneshejwe ubutakigaruka. Radio ijwi rya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri mwe mutwumva muri mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu muraca kuri internet kuri web3 akaburungu radio yacu vewa@akaburungu.com na kuruga kwa Facebook address yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara muracumva tangumanzi mwe muri mwikambi ya Gashora ni mu gihugu cy'u Rwanda.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Nongere ndabahe ikaze nshuti muri ko mumviriza ijwi rya Amerika impunzi z'abarundi zari zahungiye kamanyura muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigahitamo kwimukira mu gihugu cy'u Rwanda bivanye n'uko banse kwandikwa biciye mu mategeko zisaba koroherezwa zigasubizwa mu gihugu cyabo canke zigatwarwa mu kindi gihugu mugenzi wacu Assumpta Kabuyi yanyarukiye mu murenge wa Gashora ni mu karere ka Bugesera kabarizwamo ikambi imwe yo irimo izo mpunzi z'abarundi ziyoboka umwigemeze biyange ndakumana turi kumwe kuri telefone na Assumpta Kabuyi Assumpta mahoro ngaho mu Gashora
amahoro Diane
aho byifashe gute harabo washoboye kubona kuko aratubwiye ko bikomeye kugira ngo ushobore kwinjira muri iyo kambi
yego ntabwo nkuko nabibabwiye ntabwo nabashije kwinjira mu nkambi ninjiyemo nyirizina ariko harabo twabashije kuvugana kuri telefone batubwira ko mu buzima babayeho muri rusange ko nta kibazo kinini bari babayeho ko babasha kubona ibyo kurya gusa bakavuga ko nyine ari bya bindi bategekwa leta y'u Rwanda bategeka byo gufata inkingo byo kwiyandikisha ko ari byo batifuza ariko ubundi ubuzima muri rusange ntacyo bwari bubatwaye ibyo navuganye nabo kuri telefone
hama ku mupaka hariho abambuka bakuru baja ku ruhande rw'u Burundi kuko ejo amakuru twasomye ijya nino yaravuga ko ari habari bashatse kwambuka basubira iwabo mu Burundi ariko igipolisi cy'u Rwanda kikabatangira
ya na wenda tutabanyira ku mupaka aho ngaho mu nkambi nkagera abari bicaye batuje abapolisi babarinze bazungurutse inkambi ariko twagiye gato cyane ahantu hari centre y'ubucuruzi hari n'agasoko gatoya abantu bacururiza baratubwira bati ubundi uyu munsi batarasohoka atari ku bundi barasohoka bakaza kutuhahira imyaka cyane cyane muzi ko bamwe kurya ibiryo byo mu nganda baravuga bati imyumbati ibijumba ibitoki ati barabitugurira cyane ahubwo bemeza ko rwose abo bacuruzi bavuga bati twabonye icyashara muri iyi minsi izi mpunzi zaje hanyuma nkuko waruvuze ku mupaka naho nagiyeyo umupaka nasanze urujya n'uruza ari abantu bake cyane abaturuka ku ruhande rw'u Rwanda bo bajya i Burundi navuga ngo ni nk'abari ntabo ni bake cyane ariko ku ruhande rw'i Burundi bo twavuganye n'abantu benshi batari benshi cyane nk'abantu batanu batandatu bari bambutse bavuga ku babwije ibya Amerika ko bagiye i Kigali ko bagiye kurangura ibikoresho bimwe na bimwe hanyuma bagasubira i Burundi
ngo bababaniye gute abo baniye nabo aho basumira baravuga ko bababaniye neza
batubwiye ko abo twaganiriye nabari bavuye i Burundi bamwe bambwiye ko baje gusura imiryango yabo iba mu Rwanda abandi bambwira ko bakora ubucuruzi bunyuranye bagiye kurangura i Kigali bavuga bati nta kibazo ahubwo ikibazo kiri ku bantu b'abacuruzi cyane cyane bo ku ruhande rw'u Rwanda nk'abantu batwara imodoka bikorera imizigo batwara za moto nibo bavuga bati akazi kacu karacumbagiye kubera ko tutakibona imizigo twikorera yavaga i Burundi urabona ko mu Burundi nta kintu na gito kihava wenda ibintu biva mu Rwanda bikajya i Burundi cyangwa se n'abava kurangura n'i Bugande bakahaca ariko nta kintu na gito kiva i Burundi kiza mu Rwanda rero abo bantu batwaraga nka moto cyane cyane nibo bambwiye bati ubucuruzi bwacu rwose ntabwo bukigenda neza
urakoze cyane rwose Assumpta Kabuyi urabandanya ubikurikiranira hagufi hama uraza kutubwira ibindi kuri iyo nkuru makuru yacu ari imbere tukibutsa yuko imyaka hafi 10 igiye kurumana umwigemeze biyange ndakumana adi mu bibazo hamwe n'abayoboke biwe kuko igihe bari mu gihugu cy'u Burundi ahitwa mu Kayanza mu ntara ya Kayanza neza na neza ibusinde birukanywe babuzwa gusenga canke kubandanya iyo migirwa yabo ico gihe niho abo bayoboke baze biyanawe nyene babandanya baja gusabira ubuhungiro muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kugerayo ntiborohewe abatari bake muri bo barishwe igihe bariko bavuga ko ariko banka gusubizwa mu gihugu cy'u Burundi ku nguvu hanyuma baza kubandaniriza mu gihugu cy'u Rwanda aho mwumvise naho nyene barahira bakarengwa ko badashobora kwiyandikisha biciye muhinga bwa none biometri kazoza kabo ni gute tuzoza turabikurikiranira hagufi mu biganiro byacu bitandukanye ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda abarundi batandatu na batanzania babiri baraye basize ubuzima muri accident yabaye igihe bariko baratahuka basubira mu gihugu cabo c'u Burundi. Inkuru tubazumenyesha makuru ijwi rya Amerika muri Tanzania, James Jovin.
Iryo sanganya ryabaye ejo kuwa kane ku mugoroba, aho amabisi atwara impunzi mu gihugu cy'amavuko yariko aramanuka mu mirambi iri komine Ngara. Bivugwa yuko ibisi ryari nyuma ryagonze ryari imbere, zosi zari itwaye abarundi biyandikishije gusubira mu gihugu cy'amavuko bavuye mu nkambi za Nduta, Mtenderi na Nyarugusu ziri Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. Abafuye n'abakomeretse baciye batwagwa mu bitaro aho nyene muri komine Ngara. Abimana yafashije na bahumuriye mu nkambi ya kera Rumasi. Abakomeretse cyane 19 uyu munsi wa gatanu batwawe n'indege ya HCR mu bitaro bikuru bya Bugando mu ntara ya Mwanza kugwarizwayo. Amabisi 8 niyo yaritwaye abarundi barenga 500 mu gihugu cy'u Burundi avuye mu nkambi ya Nduta baciriye komine Ngara kugira bajabuke ku mupaka wa Burundi na Tanzania ahitwa Kobero. Umwe mu bavuganye n'inji ya Amerika yavuze yuko iyo sanganya yabaye kubera ayo mabisi yagenda yiruka cyane kugira basohore kare.
Urumva twariko tuva Nduta dusubira iwacu mu Burundi, hama hariyo bene wacu imodoka yagiye kwanza igenda iriruka cyane, hama tugira accident ari imodoka yari jive imbere cyo tugira accident, ariko hariyo bashotse bitaba Imana abandi nabo babatwaye mu bitaro ntituramenya ikivamo. Aha rero turindiriye leta icyo yodufasha, abategetsi barayingene bodufasha kugira tubandanye urugendo rwacu badufashe bazoba bakotse.
Yavuze yuko mabisi atwara abarundi biyandikishije gutaha ajamwo abantu benshi kurenga urugero.
Twebwe nubwo twogenda turasaba leta kukubera iyo basi yagize accident twari benshi cyane kweri twari tubananye, turasaba leta ko yodufasha ikazira twara bake bake kugira ipunguza ama accident bazoba badufashije cyane kugira bene wacu barakora ubuzima bwabo.
Userukira ishyirahamwe mpuzamakungu HCR mu nkambi ya Nduta bwana Amos Meja nawe yari muri ayo mabisi aherekeje izo mpunzi, yavuze yuko atacyo yovuga muri ako kanya kubera nawe yazungerewe.
In short ni kwamba saizi ya kilieti yote iko kwenye evacuation, tunafanya evacuation cha kwanza cha pili mwenye dokumenti
mu byukuri ngaha utubona twese ubwenge bwa yonze kubera iyi agisida. Icya kabiri ufite byangombwa byose yovuga kuri iri isanganya nawe yababaye kandi yatwawe mu bitaro. Nta kuntu twovuga ibintu by'igice gice, turasaba mutwihanganire. Inkuru zose tuzozishyira hamwe z'igipolisi zacu HCR hama zitangwe n'umuvugirizi w'ishyirahamwe. Murakoze.
Tupata data zote, usalama barabarani, field force, tutakompile taarifa pamoja tunarusha kwenye mamlaka husika.
Utwara umugwa mukuru w'igipolisi mu ntara ya Kagera bwana Agostino Oromi ku murongo wa telefone yemeje yuko iyo sanganya ryabaye bivanye n'ibisi rimwe ryacitse amafire hamarika gonga ijyari imbere yaryo. Nivyo iyo sanganya ryabaye ngaho muri komine Ngara. Igipolisi cambariye yuko hari bisi imwe yacitse amafire hama igonga yari imbere yayo. Nta bindi byinshi twovuga muri aka kanya turacyabiraba, ariko nemeza yuko iyo agisida yabaye. Aba barundi kuri uyu munsi wa gatanu baracyari mu nkambi ya kera Rumasi kugira bahamba bapfuye aho nyene Rumasi mu nkambi ya kera, hama bakomeza urugendo gusubira mu gihugu cy'amavuko. Uwo mugambi wo gutahana abarundi biyandikishije mu nkambi z'impunzi Nduta, Mtenderi na Nyarugusu watanguye kuva mu kwezi kw'icyenda mu mwaka uheze kuva muri komine Ngara intara ya Kagera muri Tanzania. James Jovini, ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
hari bonekeza ukene budasanzwe bw'igitoro cha essence mu gisagara cha Kirundo ni mu ntara ya Kirundo mu gihugu cy'u Burundi. Abagendesha imodoka n'amapikipiki vyunguruza abantu n'ibintu bavuga ko amaze indwirenga banywa igitoro cha magendu baronka ku giciro gihanitse cyane. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze aratubandaniriza ino nkuru.
Kuma stasiyo agera kurane ari mu gisagara cha Kirundo igitoro cyo mu bwoko bwa lisansi ntikihabarizwa. Ivyo biruko haraciye indwirenga nkuko vyemezwa n'abagendesha ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu.
Igitoronga mu Kirundo kuntu vyifashe twebwe turabireba cyane tukanabira ducanze. Igitoro bwa mbere cya gitangura kubura twakigura ibihumbi bitatu mu gushika ubu uyu kuri uyu munsi tukigura ibihumbi bine ku iritiro. Kuvuga iritiro nino siyo tuguze iritiro nino siyo n'ikiya kibuni turi amafaranga ibihumbi bitandatu. Kesho yetu turimo turareba mu kazi kacu turimo turakora abakiriya twababwira ati igitoro cyaraduze bakomeza bibaza ngo ibyandi byo bwa mbere twahora tukinwa ku ipompo tubabwiye igihumbi ntibakizana
hacigiye kigana gute igitoro ngahacabuze
haraheze indwi yose n'iminsi nk'itatu
kubera igitoro cyabaye ndase ngaha mu Kirundo wacu kuvuga yuko ubahaye indwi yose n'iminsi itatu ariko abakiriya ntibafatira neza kuko ntibabyemera cyangwa ngo tubone kubabesha.
Ibe yo kwiyunguruza imaze kugwizwa kabiri ku mapikipiki ingendo zibanke bene gukora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu bavuga ko bakorera guhomba.
Iyo tubabwiye igihumbi kora uyu bushize iyo bitoye hari ku ipompo dusanga tuba tubagira ahantu ingazi gucyo nka ku isenare ku Murama ugasanga ahantu sikazonga mu muji n'ingazi ingazi gusa mugayo igitoro kiduze twagati ni igihumbi ntibabyemera. Tusariko nyene bo natwo tuzana ngaha mu cyundi wacu yana tuzonka gahengo kubera tutabata kizita ntabwo ari turonka abana nyene twatatu bajya mishisha inkoni.
Igikurikira ni umwumvikano muke hagati y'abagendesha ivyuma na bene vyo.
Mubano wa bosi ucuba mu binyene kubera ucubura amafaranga verese mu kacu yibura gacu sanga mwe murajyana imihari n'umu bosi ngo anyenye peresema sanga kati karahetse gifuzo by'iwacu nuko aba bosi boraba nabo bakatworohereza hanyuma amahera yabura bakamenya yuko amahera yabuze kugira ngo abana ntibicwe n'inzara.
Igitoro kibura mu Kirundo cyaheruka kuduzwa ivyo ntibitahuritse kuri abo bagikoresha buri munsi.
Ivyo bintu natwe biradusiga cyane igitoro badugije ko amahera arenga amajana abiri sinzi igituma rero boraba ababijejwe iz'ibitoro mu Burundi kandi bakaza batumenyesha ingorane hari kubera nk'ubu turazimbwa cyane.
Cyaraduze ariko ntikiboneka bopfuma kiduza gose bagashyira kuri 2005 mugatu kakironka nubundi mbona timwe turakigura 4,405 ku iritiro kandi kijya cyo mu kibuni ntikinkanya n'icyo kwipoma ahugiye cyo ntigishikaho n'abajya baza barakatakata.
Twarondeye umuyobozi w'igitoro mu Burundi yamara ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe kugira atange umuco ku ikina ry'igitoro cya lisasi ririko riribonekeza mu gisagara cya Kirundo. Mu Kirundo muri aruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni gice cya kabiri cyo kiganira iwanyu mu ntara aho duca tubatahiriza abanyu aho bari rya nino tukibaza yuko ka weekend mwagatanguye neza haba makambi haba mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi ariko nizigize igihugu cy'u Rwanda. Uwa mbere duse ku murongo wa telefone akaba ari Ciza Innocent. Ciza ikaze ku ijwi rya Amerika. Uherereye ga Ciza? Muri Tanzania majahe neza na neza. Ni kambi yanduta vugwa makinga ho ndutaga Ciza. Sabge?
Bahunguka ama bakagira isanganya.
Uri muri abo bahoriko barahunguka bakagira isanganya.
Nanje na kuri mu ntambi barumvise ukuru kimu baba.
None warimwo gaciza telefone yawe turumva itari kwirumvikana neza sinzi ko araho uhagaze.
Oya narimwo gusa nanje ndasigaye mu ntambi.
Bifashe gute abarokotse canke abakomeretse?
Gusa ari turabimenya neza n'amakuru ata kuri telefone cyangwa ku yindi mihoro.
Menyesha amakuru yacu yatubwiye ko ariho batandatu bitavye imana hama abandi babiri abatandatu n'abarundi bari bahungutse abandi babiri bari abatanzania nkumbure bari ko barabatwara abagera kuri 30 ngo barahakomerekeye Chiza ga telefone tukawe turumva ko atari ko karumvikana vyukuri.
Eh ati nagomba gutasha mama na papa.
Mhm.
Ah ibyo anje Francine abarugira.
Mhm.
Mana eh banga ye.
Bose ugacwifuriza iki?
Ego nawe tuvugana bose hayifuriza kitabyi.
Urakoze cyane ugira umunsi mwiza.
Mhm.
Ijugi Amerika Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda karimbo ni try me ka Charlene Nina abanyarwanda kazi babiri bagiye hamwe batireka tuje hamwe hama tuzi turasohorira uturirimbo carimwe canke tuturirimbire hamwe turabandanya n'ibiganiro twabateguriye muri kano kanya turiko turabatahiriza abanyu muri komera Diane na Hazwe kuri mikro Tuafise kandi kumurongo wa telefoni na Emmy. Emmy kaze kujugi Amerika. Emmy? Emmy? Hey. Ikaze kujugi Amerika.
Ndikumva.
Mm-hmm. Ikaze kujugi Amerika.
Eee.
Hey. Uherere yehe gaimu?
Uherere yemo. Muri Kibuye.
Mm-hmm.
Mu Rwanda.
Havugwa makingaho Kibuye mu Rwanda. Emmy?
Hey.
Tuti havugwa makinga ho ikibuye mu Rwanda.
Matinda.
Tuba tutariko turumvikana neza. Ushaka gutasha bawe?
Oh, cyane kwabariyo benshi se.
Duga kwijambo batanu kugira abandi nabo baronke ikibanza. Mm.
Bavuga kuri kangahe ko nayivuze ngo yange mvugana nabaho.
Aratwihanganira Emmy kuko turumva ko atashoboye gutahura ivyo turimwo turiko tuha akanya abariko barashaka gutasha baherereye irya nino ni mu kiganiro iwanyu mu ntara Controlling, trolling, nothing can stop me balling. I'm putting too much work to be darling. That's why tonight we going up. DJ, turn up the dance floor. After drinks, just if finish, better bring more. It's a short situation. We celebrate life tonight. Oh yeah. See how the girl then fill up the room. See how the men then switch up the bad now. Batman one time, root girl two. We make the girls then when I'm go down now. Me and my guys, we roll up in a band. All the girls wanna holler. Looking so fresh and we're spending the bands. Seen a pounce and a dollar. Good life, nothing else but good vibes, tonight we rock, going down, yeah. Tonight is when we get it started. All of the girls, all of the man them. Turn it up to the break of the dawn, yeah. We roll up, we light up. The girls come alive. Good life, nothing else but good vibes.
my body wanting now, wanting now. The way she break it down, make my body hungry now. The way she wind up, oh, the way she break down.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara muraza kutwihanganya kwa amatelefone yanyu tubona atari ko aracamo neza ariko bigakemuka turaza kubakura hama gucyo mushobore gutasha abanyu.
Something, so she got the boy, me want something. Techno a rhyme, no long shotting. Say we dead down for that kind of thing. Say me a shoot harder than Van Damme, harder than Van Damme. Say me bust like a shotgun, I touch a girlfriend, and she didn't go like a net of it. Girl, I want you to know, say, your body is so fine, and I know they for a holla. Girl, you will, say you know Balava. Girl, you say, I want to touch you all night. Yeah, you make me feel right. Techno me and rhyme just a smile. See, girl, you got one man, you got say. Rocking now, make my body wanting now, wanting now. The way she break it down.
Ejo dugiye Amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara turase kandi na Philbert ku murongo. Philbert ikaze.
Ndi Kibungo mu Rwanda.
Uri Kibungo mu Rwanda. Makinga aho Kibungo mu Rwanda.
Mu Rwanda Kibungo turaho turakomeye agatoki k'Ikibungo ni kose. Mhm. Ibigori bireze nta kibazo dufite.
Mhm. Nuko rero kabushaka gutasha abandi no musiga Philippe.
Ndasuza mbyara wanjye ari muri Zambia yitwa Benwa.
Mhm.
Yahantu imaheba.
Mhm.
Yego ndasuza n'umudamu wanjye Aderine.
Mhm.
Yego nta kibazo nabo ngabo.
Urakoze cyane gose Philbert ngaho Ikibungo abatwumva bose bari ngaho utije rya Amerika ribafise ku mutima muzoze murayumva ko ibiganiro byacu ari gwanyu hama gucyo muze muraterera interano zitandukanye. Urakoze Philbert no kuri Philbert leo duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi incuti bakunzi mariko muratwumviriza imbere ko duhana agahindukira tubatumire mu bindi biganiro byacu biri imbere muri byo harimo ikiganiro muri isanga muza gukurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 igice saha 12 turaza kubashikiza makuru avugwa mu Burundi igice saha 1 n'igice naho tuza kubashikiza makuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika mushobora kuja kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com gucyo mukasanga ibiganiro byacu bitandukanye mu Kirundi no mu Kinyarwanda nayo kino kiganiro wanyu mu ntara ni kuva kwa mbere gushika kwa gatanu misi yose nkanumango misi tandukanye tukabashikiriza ibitandukanye kwa mbere na makuru avugwa mu ntara no makambi kwa kabiri naho turabashira ko ayo makuru nyene tukarenza ko ikiganiro cabanyedi naho bagaruka ku bitandukanye babivugwa mu kibano ku munsi wa gatatu naho nyene na makuru avugwa mu ntara no makambi ariko tukagira ko tukarenza ko n'ikiganiro camagara y'abantu ku munsi wa kane naho abari biriko biranugwanugwa ku mbuga ngurukana bumenyi kwa gatanu tukabatahiriza abanyu Diane nahaze twari kumwe kuri mikro hamwe na Facile Gebehu yadufashije muhinga bw'ivyuma na ingenieur twemi twifurize je kururanirwa mu banyu no mu vyanyu mugire weekend nziza.